Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse incuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa kane itariki zitandatu y'ukwezi k'umunani mwaka w'2015 muri kumwe na Frederic Nkurikije ateramije ibiganiro vy'uyu munsi.
Kuko vyibonekeje ko ako kagwi k'inkorabara kica abantu bamwe bamwe akenshi kaza kiyambitse umwambaro w'abajejwe umutekano.
Uyo ni Pierre Nkurikiye, icegera c'umukuru wa polisi mu Burundi. Inkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twateguriye turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Ikariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni wawe udushikiriza amakuru wa duteguriye.
Ndakuramukije Frederic, ndaramukije n'abariko baratwumviriza. Komisiyo ijejwe gutsimbataza amahoro mu Burundi yishyirahamwe mpuzamakungu ONU iramagana ubwicanyi bwakorewe Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yahoze arongoye ibiro bikuru by'iperereza mu Burundi. Mu itangazo yasohoye ejo, iyo komisiyo imenyesha ko itewe impungenge no guhungabana k'umutekano guterwa n'ubugizi bwa nabi hamwe no kutubahiriza agateka kazi na muntu byibonekeza mu Burundi. Iyo komisiyo iriyamiriza kandi iraswajya Petero Karaveri Mponima arongoye ishyirahamwe APRODH. Komisiyo ijejwe gutsimbataza amahoro mu Burundi yishyirahamwe mpuzamakungu ONU isaba Abarundi gufatana mu nda mu ntumbero yo kwirinda icyoza kibatandukanya. Iyo komisiyo ihamagarira Leta y'u Burundi n'abanyapolitike gusubira mu biganiro, igasaba Abarundi kongera kwizerana no gutsimbataza ubumwe hagati yabo. Iheraheza imenyesha ko ishyigikiye akigoro k'ibihugu byo mu karere n'amakungu badahengeshanya gusaba ko Abarundi bosubira mu biganiro. Umuryango wa Afrika uhamagarira Abarundi kuguma bafatanye mu nda. Mu itangazo uwo muryango washize ahagaragara ejo, uvuga ko uteye ivyatsi ibikorwa bigayitse biriko birakoreka mu Burundi muri iki gihe. Iryo tangazo rije inyuma yaho hiciwe Kome Harerimana yatwara umugambwe CNDD FDD muri komine Kanyosha ya Meri ya Bujumbura. Urupfu rwaje rukurikira ugwa Lieutenant General Adolphe Nshimirimana n'iraswa rya Petero Karaveri Mbonima. Bati ubwo bugizi bwa nabi ni ikimenyetso cy'uko Uburundi bushobora kwinjira mu bihe by'intambara. Umuryango wa Afrika uhamagarira Abarundi gufatana mu nda no kuguma batekanye, kandi ko badakwiye gusunikwa n'ishavu ngo bihorane. Umuryango wa Afrika usaba abo vyega bose harimwo na Leta ya Petero Nkurunziza gusubira mu biganiro bihagarikiwe na Perezida Yoweri Museveni w'igihugu cya Uganda yagenywe na karere kugira ngo afashe Abarundi gutorera injyane ziri hagati yabo. Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika abandanya yamamaza kandi ashigikira y'amasezerano aheruka gusinywa hagati ya Irani n'ibihugu rutura ku isi. Ati n'amasezerano aburizamwo Irani gukora ibigwanisho ruhonyanganda. Aho ni gihe yariko ashikiriza ijambo abanyamerika bose kuri wa gatatu, ijambo yashikirije muri kaminuza ya Leta iri i Washington. Perezida Obama yavuze ko ayo masezerano azobera meza igihugu cya Irani, akazobera meza kandi igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'akarere Irani iherereyemo, akarere kavugwamo intambara z'urutavanako. Ati n'amasezerano kandi meza ku isi yose. Yahamagariye abanyamerika bose gusaba abashingamateka babo bagikekeranya ko bokwemeza ayo masezerano mu gihe hatunganijwe amatora yo kuyemeza canke kuyahakana mu kwezi kuza. Ministre wa mbere wa Malaysia Najib Razak yemeje kuri wa gatatu ko ryaba bagindege riheruka gutogwa ku nkengera y'ibahari Indiana kuruhande kwizinga rya Reunion ari ijya ya ndege yo muri Malaysia MH 370 yazimiye haheze amezi 17 ikompanyi y'iyo ndege yasubiye guhoza imiryango n'inshuti z'abantu bashika 239 bahitanywe n'iryo sanganya bati turizeye ko n'ibindi bihimba by'iyo ndege bizotogwa bikazotuma tumenya neza ingene ibintu byagenze ariko imiryango y'abasize ubuzima muri iryo sanganya bamenyesha ko itogwa ryibaba rimwe gusa atari cyo cyotuma bahumurizwa bamwe muri bo bavuga ko hakiri ibibazo bitaratorerwa inyishu kandi ko indege yose ibwirizwa gutogwa abantu bashika 400 nibo bamaze kurokogwa ibiziga 25 biramaze kurobwa bivanye n'isanganya cy'ubwato bw'igihugu cya Ireland bwihindukije burasesa abantu bashika 600 bose b'impunzi bari muri ubwo bwato ivyo vyabereye mwibahari Mediterane ku birometero 24 uvuye mu buraruko bwa Libya ivyo bikaba vyabaye kuri uyu wa gatatu uheze abantu 100 bari bahashitse kugira bafashe mu bikorwa byo kurokora abantu umuryango w'abaganga batagira imbibe ubwabo bamenyesha ko bashoboye kurokora abantu bashika 94 barimwo abagore 17 hamwe n'umwana w'umuyabaga w'imyaka 5 ubwo bwato bwagize iryo sanganya kuko ngo bwari bupakiye abantu benshi
urakoze ya Louis ku makuru uhejeje kudushikiriza Burundi bushikiranganje bw'umutekano buremeza ko hariho abantu bambara imyambaro y'abajeje umutekano bafise n'ibigwanisho kandi atari abapolisi canke abasirikare icegera c'umuvugizi w'ipolisi Pierre Nkurikiye mu itangazo yashikirije abamenyeshamakuru yavuze ko umutekano muri rusange wifashe neza ariko akemeza ko hari abantu baguma bicwa mu mpande zimwe zimwe z'igihugu inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni ari i Bujumbura
Ubushikiranganji bumaze iminsi bubona ibitero bigirirwa abakuru bamwe bamwe n'abari mu migwi ya politike imwimwe uburorero bukaba ari nkigandagurwa rya Lieutenant General Nshimirimana Adolphe yishwe mu gitero c'igisasu rocket mu gitondo c'uwimana uheze igenekerezo rya kabiri myandagaro 2015 mu Kamenge niha kwa kugandagurwa jambo n'impa Pierre Claver kukanka Mwijoro ya gatatu myandagaro mwaka wa 2015 igandagurwa ry'abantu babiri mu ruvyagira mu ntara ya Bujumbura umuntu yishwe mu maramvya uwishwe ejo mu Kiyenzi uwishwe n'abanyi biwe itariki 2 myandagaro 2015 ku Musaga hamwe n'ibiziga byagiye biratogwa ubushikiranganje burababajwe kandi burateye ivyatsi bwivuye inyuma ubwo bwicanye burahojeje imiryango yabuze kandi buramenyesheje ko ubwo bwicanye bwose buriko burakogwa ko amatohoza n'igipolisi azoshikana kwihagarikwa y'ababukoze no kubashengeza mu butungane ubushikiranganje bukaba busavye abajejwe umutekano kurushirizaho kugenzura uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu na cane cane abantu bose bambaye umwambaro w'abajejwe umutekano kugira barabe ko ari bo koko kandi ko bari kugikorwa batumwe n'abarongoye kuko vyibonekeje ko ako kagwi k'inkorabara kica abantu bamwe bamwe akenshi kaza kiyambise umwambaro w'abajejwe umutekano
Umushikirizamanza wa Republika muri meri ya Bujumbura Arcade Nimubona yarahaye uruhusha Pierre Claver Mbonimpa rwo kuja kwivuza mu mahanga uburanira Mbonimpa Maître Fabien Segatwa arashima ingingo y'ubutungane akanahumuriza abafise amakenga bikeka kwako arakaryo Mbonimpa aronse ko guhunga ubutungane inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Fidelite Ishatse tumutega amatwi
Urupapuro rw'uburenganzira Pierre Claver Mbonima ugira ngo arenga imbibo z'igihugu aje kwivuza makungu rwasohotse inyuma ya saa sita kuri uno wa gatatu. Maître Fabien Segatwa umushingwamanza wiwe aragaragaza akanyamuneza.
Amagara y'umuntu asomba byose kandi noneho n'ubutungane bukora y'umuntu akomeye ashobora kwisigura kandi noneho no mategeko baravuga yuko y'umuntu agwaye cyane babanza kumuvura. Twabishimye cyane yuko yadutegereye kandi yabigize n'umutima mwiza kuko yabigize n'ingoga. Niwe yanahaye n'umuplanto ikete kugira ngo babumushire kugira ngo bibyihute. Nawe nyene yashaka yuko agenda akivuza hanyuma tugaruka utungane bubandanye.
Maître Fabien Segatwa arahumuriza kandi aho yibaza yuko Pierre Claver Mbonimpa atoshaguma mu mahanga.
Wenyene yaramaze kubivuga kuva kera cyane yuko adatinya ubutungane kandi ntatinya ubutungane kandi ubona ico yoba atinya muri ubwo butungane. Nukuri ni bareme so umuntu avuga ngo ndahunze kuko urabona n'abandi baragiye mugabo yarasigaye kandi azi neza yuko kumwanya bashobora no kumwica. Noneho urabona ibyatinya byahatswe gushika. Dushimira Imana ko bitashitse.
Mu gihe Pierre Claver Mbonimpa yahora afasha abatari bake na cyane cyane mu guhagarikira gato y'akazi na muntu n'akabafunzwe, umukobwa we Jean Mbonimpa avuga ko se yamubwiye yuko atazoheba urugamba yiyemeje.
Bash ni bareme nibigumye uko mbona ameze kose ndabona ko Imana ikimuziganye. Kandi uko ndamubona ndabona yuko ategereza kubandanya akora igikorwa ciwe. Rwanabivuganye wenyine narambwira ati naho ngiye kwivuza buca nkira kandi buca garuka kubandanya igikorwa canje cugaranira gateka katsira muntu.
Tubibutse ko Pierre Claver Mbonimpa yarashwe n'abantu bataramenyekana ku munsi wa mbere. Uyu munyagihugu duhuye avuye kumuraba tubona afite icizere.
Nukuri ivyo mbonye nje mvuye kumuraba ndose akagihugu kugira ndashobora kumubona mbonye ari umuntu atihebura ameze neza ataruko gusa ubona yuko akibabaye aho bashobora kumurasa mugabo uko ameze mu buzima bwiwe urabona ko ari umuntu aramutse abantu kandi ashobora kubabona byampaye nk'icizero yuko ashobora gukira umwanya n'umwanya.
Ubutungane bumuharusha kurenga imbibe z'u Burundi mu gihe yari yaheze ikiringo cyabo umwaka ariko iby'agateganyo akaba yari yanabujijwe no kurenga imbibe z'igihugu. Mu by'ubutungane umwagiriza harimo kudurumbanya umutekano wo hagati no hanze y'igihugu. Ibujumbura Fidelite ishatse ku buryo rya Amerika.
Murundi kandi harengukishijwe muri sentare nkuru ikukira mairie ya Bujumbura abanyororo 35 bagirizwa kuba baragiye mu mirwi y'abantu bitwaje ibigwanisho no gukoresha impapuro z'amagendo. Urubanza rw'abo bantu ariko rwabayemwo impari nyinshi hagati y'umushikizamanza n'abashikizamanza. Umucamanza ariko yavuye afata uruhande rw'umushikizamanza. Urubanza ruca ruraburanishwa ingingo ya sentare izomenyekana inyuma y'amasaha 48 nk'uko bisanzwe bikorwa mu manza ziburanishwa aho bita muri chambre de conseil. Abashingwa manza bo bavuga ko ivyo bintu bitari bwabeho mwisi bagasaba sentare ahubwo gusubira guhamagara ushasha urwo rubanza. Ni inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Abantu 35 umwe wese yarafise umwunganizi wiwe bageze imbere y'umucamanza ibintu ngo vyaciye bihinduka. Umushikiriza manza yaciye asaba ko abo bose boburanira rimwe kuko icaha bagirizwa ari kimwe. Abashingwa manza bati ibyo nawo biraboneka. Maître Dieudonné Nitunga umwe mu bashingwa manza baraho yatumenyesheje ko amategeko yarenzwe kuko abo bantu batafatiwe hamwe kandi ntibanafashwe kumwe.
Bahazindutse no munsi muri sentare inkuru y'igihugu ya Bujumbura me havumvirizwa abantu do conseil bashika 35 bagirizwa kuja mu mikwi y'abagwanyi passipasi ya tibande zarume hama nyandi kindi caha cakizwa gufasha gufata ubukanga muntu butaribwo gukoresha ukanga muntu butaribwo hama nkuko byahora bigenda imisi yose umunsi twebwe n'abashika manza babo harengutse hama icyatutangaje rero dusanga abo bose bashika 35 bari kuri dosiye imwe. Ivyo rero mateko agenga kuburanisha imanza z'ivyaha ntabirekura kubira umwe wese yagize ucakwatswe kiyuco yakoze muri aba bantu benshi bafata abantu batandukanye.
Urubanza rwavuye ruburanishwa ukuri kwamye. Abashingwa manza bavuga ko ingingo izosomwa izo biciye kubiri n'amategeko.
Urubanza twibyo twabonye nuko bazosoma ingingo nyene itazoba ikurikije amategeko ntarabanza rwabaye kubira ingingo rya 14 y'igitabo kirenga kuburanisha imanza z'ivyaha vuga neza yuko ufunzwe ategerezwa kumvirizwa kandi akafashwa n'umushingwa manza wiwe. Ivyo rero ntivyabaye tutitare tufurutabanza kwa bayi turashobora gutangara tusanze byo twibaje ari byo atarubanza kwa bayi bizo zatubwira ati mbo byabide mwavuga yanzitse mwatanga twasanze ari masanze byo twumve twibaze
Maître Dieudonné Nitunga asigura uko ibintu byategereza kugenda mu gihe amategeko yari kuba yakurikijwe
mu bisanzwe ko bigenda mu gukirimwa amategeko umuntu yagenzwe ucaha umushikiriza manza aratohoza hagize kuriyo ntango twatwitse ko no munsi aha mujana cyangwa mushambe do conseil aramwumviza umwe wese kwa twikiwe akisigura gusa ntibaraba injira mwito nito mugabararaba ko amakose yabaye mu kumufunga byagateganye ivyo rero ntushaka kubimenya mu gihe utamwumvirije neza umucimushe wamanza bakamufasha ivyo rero ntivyabaye twatubona nahandi ko habaho ibintu nyene bitakurikije amateko biba ngo no munsi ho byarenze
muvuze ibyabagirizwa amavuze yuko hari icaha cyo gukoresha nkumbura ibyangombwa bidaciye mu mategeko babagiriza kuri ko abantu babagiriza ico caha
ico twibaza twikwe ko abo twarafashije ico bitamo netero gatwaye bakiva bishe bari mu dokumentation ese mu dokumentation batubwiye abo bapfungwa basho aba bapfunzwe batubwiye yuko baje barabafotora abafotoye rero baca bakorera ubukarangamuntu bakora ubukarangamuntu twibwiye kubera tutari baburane neza ko tuje mu itoniza tubabaze byari cyo cyabashaka kaza bumva umuntu atazi karangamuntu ngo urufise karangamuntu cime kwinyerekeye nageze kubaza umwana nari ko ndafasha azatangara abonye umushikiriza manza ari kamwirika ari karamubaca bitayinterwa gatwaye wikarangamuntu sikwawe ko ndabona ifoto ari rwanda ati kabonyereka umustantere yayitanze itariki yatangiwe ko inimero zyo karangamuntu byose usanga bigize byaramuraye kwimwereka yafite imyaka 17 nta myaka aribwagiye
ubwo rubanza rwaburanishijwe ukuri kwamye rucarushigwa mu mwiherero inyuma y'amasaha 48 niho hazomenyekana ko babandanya bafunzwe canke bejejwe Ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Ego urabona mwatoranye mugabo gutunga ibigwanisho mu bifitiye ruhushe ndabinginze muze muhemukira igihugu cacu ngo mubihindukirize kuba mwokingi
naje tuzohemukira
ibyoroshima burya amategeko aremera nk'amabuye twebwe abapolisi turagerageza n'ukuntu kandi n'uyu rene wacu umusirikare ukuri gushika baracagendera ubuntu
uramuko
ahubwo urya mukuru wacu ari muri politiki naho nyene wari ukwiye kumuguza kudutuma ibintu bidashoboka Kuko naho tuvukana ntidushobora kubimwemerera. Yumva waragarutse?
Eh, murambo bari mu mugambwe barankeneye cyane. Ma, tuzokuba hafi nugire kibazo.
Ndira ndagutekera impanuro nawe wowe biki?
Reka nigi.
Ubona ko mwari mwaje kugandara ku mvye wanyu ahitanwe n'abagizi bana?
Mve yasha.
Ndabasatse n'umukurikiza amaraso. Murabona mu gihe cy'amatora ko mufise uruhara runini. Sinze numve muri mwebwe hari wabwirizwa amaraso ya mwene wabo.
Eh, kumena umutwe.
Murabinyemereye.
Mwenye neza na uwe vila kuraba yewe mutagondwa
Mutagondwa
Akona kama mutewe na studio ijambo Igisata cha kumenyesha makuru chishira hamwe Search for common ground muburundi
Umukozi w'ibiro by'igihugu bijejwe amagara y'abantu mu Rwanda RBC Richard Kampayana yagirizwa kuba yariyandikiye impapuro zigenewe kunyuruza itunga rya leta yarashikanywe imbere y'ubutungane muri sentare nkuru ya Nyarugenga iri I Kigali RBC biri mu biro vya leta vyahombye cyane inkuru twateguriye na mugenzi wacu Eric bagira ubusa
Mu myambaro isanzwe basangiye ipinguru imwe Richard Kampayana ukorera ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC na Sadikitsiye ukorera company SGS ikodesha imodoka zitwara abakozi ba RBC uko niko baregwa bombi bagejejwe mu cyumba kiburanisha bameze ubushinjacyaha bukurikiranyeho bwana Richard Kampayana ukorera ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC mu ishami ry'imari icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano hagamijwe kunyereza ibi byose ni ibipapirano banshinja kugira ngo bahishire amamiliyari n'amamiliyari ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC gishinjwa kunyereza ayo namwe mu magambo akomeye yakunze kwiganza mu myiregure ya Richard Kampayana uyu mukozi wa RBC yabwiye umucamanza ko ibyakurikiranyweho ari ibintu abantu atabwiye urukiko burumwe mu mazina bafashe bakabimugerekaho bagambiriye kumwirukanisha ku kazi no guhishira amakosa y'ikigo cy'ubuzima akorera RBC ahakana imikono yose ashinjwa kunyandikwa akurikiranyweho ko yayikoresheje agamije kunyereza mu ijwi ryuje ikiniga Kampayana yabwiye urukiko ko ku kwezi mu rugo rwe hinjiramo amafaranga arenga miliyoni y'umushahara we n'umugore ko atari gucura inyandiko mpimbano agambiriye kunyereza ibihumbi 150 ibyiza impapuro ngo yakunze kubibazwaho n'ubugenzacyaha mu 2014 ariko ntibigire icyo bifataho bitangiye kugaragara ko ikigo akorera kiri mu makosa akomeye muri uyu mwaka ngo nibwo wongeye kubura dosiye kuba afite umwirondoro uzwi no kuba arwaye hepatite Kampayana yabishingiyeho atakambira umucamanza kumurekura agakurikiranwa ari hanze Thierry Sadiki wa SJS company kodesha imodoka zitwara abakozi ba RBC ukurikiranyweho icyaha cy'ubufatanya cyaha mu gukora no gukoresha inyandiko hagamijwe kunyereza yireguye avuga ko ibyo yakoze nta makosa bibonamo kuko icyo ashinzwe ari ukureba impapuro azakoresha yishyuza niba ari umwimerere akaba ngo ari nabyo yakoze kuri kampayana. Hanze y'icyumba cy'iburanisha bamwe mu bakurikiranaga urubanza bagaragaje ugushidikanya gukomeye ku 150,000 by'amafaranga y'u Rwanda bishinjwa kampayana na Sadiki ko bari bagambiriye kubingereza. Uku gushidikanya kujyana no kwibaza byinshi kurashingira ku murundo w'amakosa yakunze kugaragara mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC yateje n'igihombo cy'akayabo k'amafaranga nk'uko byagaragaye muri raporo iheruka y'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta. Ubwo abahagarariye ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC baheruka imbere ya komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari ya Leta mu kwezi gushize kwa karindwi, bamwe mu badepite bagaragaje ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC nk'igisigariye ku mazina gusa, abandi bavuga ko iki kigo gisa n'ikitayobowe. Ibisobanuro byabo muri RBC byari byabanjirijwe n'ibya Minisiteri y'Ubuzima nabyo bitigeze binyura abagize inteko ishinga amategeko. Umwanzuro ko kurekura cyangwa gufunga by'agateganyo bwa na Richard Kampayana w'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC na Thierry Sadiki wa SJS company kodesha imodoka zitwara abakozi ba RBC uzamenyekana ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane. Ariko bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Abandi umwijima mu bwoko bwa se barahabwa icyizero na Leta y'u Rwanda ko mu minsi iri imbere bagiye guhabwa ubuvuzi buhendutse n'abafise ubushobozi buke bagashobora kwivuza indwara. Mu bisanzwe abarwayi b'umwijima wo mu bwoko bwa se basabwa amafaranga arenga imiliyoni 10 ngo babashe kuvurwa. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Buri cyumweru umurwayi ufite umwijima wo mu bwoko bwa se asabwa amafaranga agera ku 300,000 ngo abashe kubona umuti umuvura. Uyu muti nawo abawukoresha bemeza ko bavura kugera kuri 60%. Aya mafaranga benshi mu barwayi bemera ko kuyabona byasabye ko basenya urugo rwabo. Uyu ni Bwana Karangwa Kariste, umwe mu barwayi indwara y'umwijima wo mu bwoko bwa se.
Uramutse wumvise ko urwaye indwara itakira uriheba. Iyo bakubwiye ibiciro byabi by'ibizamini byabi by'imiti ukurikije n'ubushobozi uhera ko wumva ko utazigerukira ku bizamini mu byukuri yukoze moyenne usanga utanga nibura amafaranga 300,000 buri kwezi. Ku miti tugatanga 700,000 buri kwezi. Ho yose hamwe ni miliyoni buri kwezi kugira ngo wivuze. Birumvikana rero ko kuyabona atari ibintu byoroshye. Icyo gihe bisaba kugurisha utwo ufite, usaba imyenda, byabaye ngombwa kungurisha utuntu nari ntunze, ngurisha mbese ku mutungo w'urugo ndetse no gusonzesha urugo.
Leta y'u Rwanda yatangiye kumvikana n'amasosiyete yo hanze acuruza imiti ifite ubushobozi bwo kuvura umwijima wo mu bwoko bwa se. Uyu muti ubundi abawufata bishyuraga arenze miliyoni 60,000 kugeza umuntu akize, kandi nayo bakayifatira hanze y'u Rwanda. Minisiteri y'Ubuzima yemeza ko uyu muti uzagera mu Rwanda abarwayi bawufata ku mafaranga atarenze miliyoni 1.5. Uyu ni Dr. Mutuye Muremyi Aimable ukuriye ishami rishinzwe kurwanya indwara y'umwijima muri Minisiteri y'Ubuzima.
Kuri hepatite C naho imiti aho iyo nababwiye yatangwaga nk'inshinge yari ihenze cyane, hafi miliyoni 10 kugeza kuri 12 kuba umaze gufata iyo miti mu gihe cy'ibyumweru 48. Ariko ngubu hakozwe ubuvugizi ku miti mishyashya, imiti izafatwa nk'ibinini igafatwa igihe cy'ibyumweru 12 kugeza kuri 24, kandi ukaba wayifata wizeye gukira ku rugero rurenga 90%, kandi ku giciro kizaba kiri hasi cyane y'icyo ngicyo cy'iyo inshinge yafatwaga. Tako mu byumweru 24 waba ukoresheje hafi amadolari 2,300.
Iyi nkuru yakiriwe neza n'abagize ishyirahamwe ry'abarwayi b'umwijima mu bwoko bwa se, kuko bavuga ko kuvira ishyirahamwe ryashingwa mu mwaka 2013 hagenda hagaragara abarwayi batabashaga kugura imiti bitewe n'igiciro cyabo. Uyu ni Bwana Rutikanga Jean Bosco, umuyobozi w'iri shyirahamwe.
Iyi miti ubundi batubwira ko ivura hagati ya 40 na 60. Ni nayo mpamvu dushimira Leta yacu, Leta y'u Rwanda, ubu imiti yatumweho. Hari indi miti batubwira ko igomba kuza vuba aha izazivura kuri 95%, kandi iyo miti ikazagira icyo imarira Abanyarwanda. Ni nayo mpamvu rero twebwe nka rofa tunezerewe cyane, kuko ubwo buvugizi bwarakozwe n'ubu buracyakomeza ku buryo iyo miti ibonetse ikagera no kuri ba bandi ba baturage twifuriza iterambere twifuriza ubuzima bwiza ntekereza ko nabo izabageraho.
Kugeza ubu nubwo indwara y'umwijima cyane cyane yo mu bwoko bwa C na B yahangayikishije u Rwanda, ariko nta bushakashatsi burayikorwaho. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko ihereye ku mibare y'ababyeyi bagana amavuriro mu gihe bagiye kubyara, abipimishije bangana na 3.3% babasanganye umwijima, naho abatanga amaraso basanzemo abagera kuri 4% bafite iyi ndwara. Iyi mibare ikaba ihangayikishije Leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yatangiye gushyira ubushobozi ku mavuriro yose yo ku rwego rw'akarere ngo abashe gupima izi ndwara. Uretse umwijima wo mu bwoko bwa B ukingirwa ndetse n'imiti yawo iboneka mu buryo bworoshye, umwijima wo mu bwoko bwa C wo nta rukingo ndetse n'imiti yawo iracyahenze kugeza ubu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri gitondo, ariko imbere yaho reka mugenzi wacu adushikirize incamake makuru yadushikirije. Alois,
urakoze. Komisiyo ijejwe gutsimbataza amahoro mu Burundi ishyirahamwe mpuzamakungu ni iramagana ubwicanyi bwakorewe Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yahoze arongoye ibiro by'iperereza mu Burundi. Mu itangazo yasohoye ejo, iyo komisiyo imenyesha ko itewe impungenge no guhungabana k'umutekano guterwa n'ubugizi bwa nabi hamwe no kutubahiriza agateka kazi na muntu byibonekeza mu Burundi. Iyo komisiyo ihamagarira Leta y'u Burundi n'abanyepolitike gusubira mu biganiro, igasaba abarundi kongera kwizerana no gutsimbataza ubumwe hagati yabo. Umuryango wa Afrika uhamagarira u Burundi kuguma bufatanye munda. Mu itangazo uwo muryango washize ahagaragara ejo, uvuga ko uteye ivyatsi ibikorwa bigayitse biriko birakoreka mu Burundi muri iki gihe. Umuryango wa Afrika uhamagarira abarundi gufatana munda no kuguma batekanye, kandi ko badakwiye gusunikwa n'ishavu ngo bihorane hagati yabo. Umuryango wa Afrika usaba ko abo vyega bose harimwo na Leta ya Petero Nkurunziza bosubira mu biganiro bihagarikiwe na Perezida Yoweri Museveni wa Uganda. Perezida Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abandanya yamamaza kandi ashigikira y'amasezerano aheruka gusinywa hagati ya Iran n'ibihugu rutura ku isi. Avuga yuko ari amasezerano aburizamo Iran gukora ibigwanisho ruhonyanganda, ariko ni gihe yariko arashikiriza ijambo abanyamerika bose kuri wa gatatu muri kaminuza ya Leta iri i Washington. Minisitiri wa mbere wa Malaysia Najib Razak yemeje kuri wa gatatu ko ryaba bajye indege riheruka gutogwa ku nkengera y'ibahari Indiana ku ruhande rw'izinga rya Reunion ari rya ya ndege yo muri Malaysia MH370 yazimira araheze amezi 17. Abantu bashika 400 nibo bamaze kurokorwa ibiziga 25 navyo birarobwa bivanye n'isanganya ry'ubwato bw'igihugu ca Irlande bwihindukije burasesa impunzi 600 zari muri bwo. Ivyo vyabereye mwibahari Mediterane ku birometero 24 uvuye mu buraruko bwa Libya, bikaba byabaye kuri wa gatatu uheze. Abantu amajana bari bahashitse kugira bafashe mu bikorwa byo kurokora abantu. Umuryango w'abaganga batagira imbibe ubwabo bamenyesha ko bashoboye kurokora abantu bashika 54 barimwo abagore 17 umwana w'imyaka 5. Ubwo bwato bwagize iryo sanganya kuko ngo bwari bupakiye abantu benshi.
Juti mwese mukunda iradio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye bigaruka ingaha. Tuboneyo kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashije mu ngabwe ivyuma hamwe n'abadufashije kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkunikije. Amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.